Manda nyakumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda no muri studio ya 18 muri komena Joy Diane na hazo ndongo ibiganiro by'uno mwanya yikaze mwese nshuti bakunze.
Urabona akarere ka Masisi ni akarere gatuwe karimo imitwe yitwaje intwaro nyinshi, harimo imitwe irenga 15. Kugeza muri aya masaha kuvuga umutwe ubiri inyuma biragoye, ariko mu gihe kiri gukurikiza metero zikoresha irabyitaho, ntabwo yakwicara mu gihe abaturage babo bari kwicwa.
Uyu ni umuvugizi w'ihuriro ry'urwaruka rw'Abanyekongo mu karere ka Masisi, ni Mugiraneza Jackson, avuga ko badatekanye kubera ibibazo by'umutekano muke muri ako karere. Iyo nkuru iri mu zo tugaruka ko handi hato mube hafi y'amaradiyo yanyu. Ako mbanze ndabwire muri make ko Maurice Kamto atavuga rumwe n'ubutegetsi muri Cameroon atangaza ko yatsinze amatora y'umukuru w'igihugu, ni mu gihe amajwi agiharugwa. Maurice Kamto, mugambwe Cameroon Resistance Movement, ariko nta biharuro yatanze bishigikira ivyo yavuze ejo ku munsi wa mbere. Yemeje ko Abanyakameroon bamuhaye uburenganzira bwo guhuza igihugu. Abategetsi bajeje amatora bagabisha Kamto na hamwe n'abandi bashikiriza ko batsinze ko bashobora kuba bariko bacakubira n'amategeko. Ibiharuro vya nyuma mu vyavuye muri ayo matora bitegekanije gutangazwa mu kiringo c'indwi zibiri. Perezida wa Cameroon Paul Biya yizigiye gutsinda iyindi manda y'imyaka indwi. Biya w'imyaka 85 yashitse ku butegetsi mu 1982 kandi n'umwe mu bakuru b'ibihugu bamaze imyaka myinshi ku butegetsi. Komite mpuzamakungu y'inkino za Olympique yahisemo igihugu cya Senegal kuzokwakira inkino z'urwaruka z'umwaka w'2022, kibaye igihugu cya mbere ku mugabane wa Afrika gitowe gutunganya izo nkino. Perezida wa Senegal Macky Sall yari muri Argentine aho iryo tangazo ryasohowe, ahariko harabera inkino za Olympique zo muci zo mwaka w'2018. Icegera cy'umuyobozi wa komite mpuzamakungu Olympique Ugir Erdener yasiguye ko Senegal yatowe kuko ubutunzi muri ico gihugu buriko buratera imbere ugeranije n'ibihugu vya Botswana, Nigeria na Tunisia vyariko biharanira gutunganya izo nkino. Murundi kazi Lydia Nsekera arongoye komite nshingwabikorwa y'uwo murwi amenyesha ko Afrika yose izofasha Perezida Macky Sall gutunganya izo nkino. Abaharanira agateka kazi na muntu muri Pologne barahuye n'abashinga amateka ejo kwa mbere i Varsovie ku murwa mukuru, babasaba ko abakozi ba Ekleziya Katolika abari muri Ekleziya Katolika bagiriwe n'ivyaha vyo gufata ku nguvu abana bohanwa. Abari bitavye uyo mubonano n'abashingwamanza, abahinga mu gufasha abahohoterwa hamwe n'abashinga amateka baje baserukira abantu bavuga ko bahohotewe n'abakozi ba Katolika. Ku munsi w'Imana urwo runani rwarasohoye ikarata yerekana ibice vyo muri Pologne ivyo vyabereyemwo. Ikarata yerekana ivyagije hamwe n'abana 225 bari munsi y'imyaka 15 bahotewe biciye ku gitsina. Abarongozi ba Ekleziya Katolika muri Pologne bavuze ko bazotangaza raporo yerekana urugero ico kibazo kigeze ko mu mpera z'ukwezi kwa 11. Radio Ijwi ry'Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mukayumva muri mu Rwanda kuri FM 104 n'ibice bitatu. Mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwaves kuri metero 45, 31 na 41, ku mugoroba ni kuri metero 19 na metero 22. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mu kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Bamwe mu bagore n'urwaruka rw'Abanyekongo muri territoire ya Masisi baramagana ubwicanyi bwakorewe aba mu gace ka Rubaya, ni nyuma y'uko amabandi yitwaje ibigwanisho yishe abantu 14, abandi 17 barakomereka bikomeye. Ibindi kuri no nkuru na mugenzi wacu muri ako karere Claude Ganza Munyamagana.
Urubyiruko rwo muri territoire ya Masisi muri Kivu y'Amajyaruguru rwashyize hanze inyandiko yamagana ubwicanyi bwakorewe abaturage b'abasivili bo mu gace ka Rubaya. Ruvuga ko hishwe abantu 14 barimo abagore batatu n'umwana umwe w'imyaka 5 y'amavuko, abagera kuri 15 barakomereka bikomeye. Abatuye muri aka gace bavuga ko hakoreshejwe intwaro gakondo zirimo imipanga n'ibindi hanifashishwa amasasu. Uru rubyiruko rusaba leta gukora iperereza ryihuse kugira ngo abagizi ba nabi bamenyekane. Uru rubyiruko runibutse ibindi bikorwa bya kinyamaswa bimaze iminsi bigaragara birimo gutwika amazu no kubaga inka z'abaturage mu bice bya Lukofu, Kaniro, Lukweti, Mweso, Nyamaboko, Ngungu n'ahandi. Ku murongo wa telefone tuvugana n'umuvugizi w'ihuriro ry'urubyiruko rw'Abanyekongo wo muri territoire ya Masisi mugira neza gatiyo ni Jackson. Yatubwiye ko badatekanye kuko bugarijwe n'ibibazo byinshi.
Ndabona karere ka Masisi na karere gatuwe n'ukarimo imitwe itwaje intwaro nyinshi. Harimo imitwe irenga 15. Kugeza muri aya masaha kuvuga umutwe ubiri inyuma biragoye, ariko mu gihe kiri gukurikira tuzikoreha irabyitaho, ntabwo yakwicara mu gihe abaturage babo bari kwicwa. Urabona baje mu masaha ya saa moya z'ubwoba, bamufata minota 40-30. Hafi isaha yose bagize abaturage ni uko ingabo atari nyinshi cyane. Abenshi bari mu gace ka Ruberuko naho habaye umutekano mukeya, ariko turasaba leta kugira ngo nayo yongere amasisi kuko nabo turababaye turahangayitse kuko baje gutemagura amatungo inka bazitema mu birometero 10 no mu mujyi wa Rubaya. Nyuma barangije gutema inka bakurikijeho metena abantu.
Uru rubyiruko rwibaza icyo ingabo z'umuryango w'abibumbye ziri mu butumwa bw'amahoro muri Congo MONUSCO zikora mu gihe abaturage b'inzirakarengane hirya no hino bakomeza kwicwa.
Mu bijyanye n'umutekano ntabwo MONUSCO yaje kurebera gusa, ahubwo nigeye n'ikikora kugira ngo abaturage babone umutekano, kuko niba bicaye muri Congo ntibadepansaho nta gikorwa kizima bakorera abaturage birababaje. Birasaba kugira ngo uwo mutungo barya bitwa ngo bari gushaka amahoro banabigaragaze. Imbaraga zose za leta n'izo MONUSCO ziri muri Grano bongere n'izindi no muri Masisi bagabanye barebe ko abantu bose ari kimwe. Turababaye cyane impande zose Masisi za Ngungu hehe hari umutekano mukeya. Bongere imbaraga cyane kugira ngo amahoro aboneke mu karere.
Si urubyiruko gusa rwikomeza ingabo za Loni zibungabunga amahoro muri Congo, ahubwo n'abagore bo muri iyi teritwari barijujutira MONUSCO bikomeye, bavuga ko nta gifata kirimo gufasha abaturage bo muri Kivu y'Amajyaruguru muri rusange.
MONUSCO vous avez des choix. Soit vous appuyez correctement la FRDC à la ligne de bataille.
Mwebwe MONUSCO mufite amahitamo abiri, mugomba gufasha uko bikwiye ingabo za FRDC ku rugamba. Ntidukeneye kongera kubona ibifaru n'ibibunda bya rutura hano mu mujyi. Nimuzijyane mu nkengero mukingire abaturage ubwicanyi. Mu buryo bwo kuturinda, nimukoreshe kajugujugu zanyu muhige mayimari n'inyeshyamba za ADF z'Abagande. Niba mutabikoze mutyo, igihe ni iki ngo muhambire utwanyu mutahe. Ihuriro ry'urubyiruko rwo muri teritwari ya Masisi rivuga ko leta isa nk'irengagije ko bazengurutswe n'imitwe y'inyeshyamba myinshi, rigasaba ko ubutegetsi bwatangiza iperereza ryihuse abisha aba baturage bagafatwa bakagezwa imbere y'ubutabera. Muri rusange intara ya Kivu y'Amajyaruguru mu bice bya Beni, Lubero, Masisi n'ahandi byugarijwe n'umutekano muke, ababituriye bakanenga ingabo za Loni kuba zitarakoresha ububasha zifite mu guca intege imitwe y'abarwanyi ikomeza kujujubya abaturage. Ubwo yari mu nama y'inteko rusange y'umuryango w'abibumbye mu mpera z'ukwezi gushize, Perezida Joseph Kabila yasabye umuryango w'abibumbye gucyura ingabo zawo ziri muri Congo MONUSCO, kuko asanga mu myaka igera kuri 20 zihamaze ntacyo zagezeho gifatika, n'ubwo ku rundi ruhande hari abasanga zaratanze umusanzu mu guca intege imwe mu mitwe yitwaje intwaro. Claude Ganza, Munyamagana, mu burasirazuba bwa Congo Kinshasa, ku bwa Radio Ijwi rya Amerika.
Naho duhikaze mugenzi wacu Diane Ndonse mu kiganiro c'abanyedini, hatangura tubwira abo bari kumwe hama baduge ku kiyago.
Umwigisha Toyi Aloyiz, umuhinga mu mibereho, imico n'imigenzo yo mu kibano c'abantu, turabaramukije.
Amahoro neza.
Umuvugishi wa Christophe Ndayiragije arongoye ishyirahamwe Rukirisu Live for Christ, na mwebwe turabaramukije.
Turabaramukije, amahoro neza.
Turi kumwe kandi na Patiri Bukene Jeremy arongoye urwego rutunganya ubutumwa bw'abakristu b'abarayike n'ubwibutsamana mu makaminuza y'i Bujumbura muri diyoseze nkuru ya Bujumbura. Namwe bwe turabaramukije.
Turabaramukije nanje.
Ego, twibutse abatwumviriza ko mwumviriza Ijwi rya Amerika, aho tuza kuvuga ku bijyanye n'igwirirana ry'abavugwabutumwa batagira amashengero bakukira nk'uko dusanzwe tubimenyereye. Mbere hari n'abasanzwe batazwi mu bushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu. Mwigisha Toyi Aloyiz, mwebwe musanzwe muri umuhinga mu mibereho yo mu kibano cy'abantu, ivyo mwebwe mubiha insiguriye?
Insiguro tubiha
ibintu bya kino gihe bisaba kwibira cyane gose bisaba no kuronderwa kitora kavyitondera ariko hariho insiguro nkenge umuntu yobiha cyane cyane cyambere cyoco ningene ibintu bigenda birahinduka mu byumviro by'abantu nuko abantu bona ibintu ningene abantu bagenda barahanahana bahanana makuru amakuru agenda arakwiragirana mu bantu ugasanga rero byo tumenyereye mu minsi yaheraho aho umuntu yaronkera ukwemera kwiwe n'ibyo ukwemera kwiwe bigenda bahinduka kumbere kuziko cyanke muri eklezia ariko ugasanga rero hariho abandi bagenda rukundi kuntu ibyumviro bihanahana ugasanga aho bahora baronkera ko kwemera kwawe n'ibyo ukwemera kwawe n'ibyo byabo baheze bakaronka n'ahandi n'izindi nzira na cyane cyane ubundi buhinga bwa none usanga umuntu ashobora kuronkera henshi ivyumviro atakibironkera kwa patiri wenyene gusa patiri mukuru wiwe mugabo n'ahandi ari kuri televiziyo arahandi ari hose ugasanga rero arashibuye kuronka abandi bantu ubundi buryo yindi nzira akoramo ivyumviro bigatuma nawe nyiragira gute ashobora guhindura ivyumviro vyiwe ni banashaka n'icyumviro cyo kurondera nge nawe nyene yogira gute iyo jambo yogigisha ibintu yobyigisha akona ko bishoboka kandi akabigira arosa mumviza rero agaheza akabigira ikindi nacyo kandi nogira nti ndabona aba bitwa ko ari abantu bigisha ijambo ry'Imana ku rwego hejuru barambaye cyane rwose barafise uruhara rudasanzwe kuko nibo ibyumviro babitegekanya bakabinsiguro bakabisigura bagaheza kandi bakabishyira mu bantu aha rero imyaka tugezemwo ntibikwiye gusa kubisigura no kwisigurira abandi ariko kandi hari ikindi kica kizamwo ni guheza kubigendera iyo rero batabigendeye cyane cyane urugwaruka aba bariko bararuka bato bato bagira bati none ko vya bindi bigisha batabigendeye canke bagendeye kundi kuntu biraheza no byindi kandi ugasanga kumbure biratumye wa munagize gute hahantu yaronkira ibyumviro atumbereza iyo dini giwe agategana ndonere dini giwanje cyoza ari sumbiriza ibyo nsanzwe mu rwose bacha biyonkora bagatangura gwabo imvo ni nyinshi bani nyinshi bani nyinshi
ego reka twumvirize patiri Bukene Jeremy asanzwe atangizo nyigisho mu makaminuza asanzwe agwiriyemo rwaruka pati mwebwe ibyo mu bihisigura ibihe namwe nkabegere gwaruka
ego murakoze cyane jewe cyumva yuko muri kaminuza ugaruka ruba ruko ruisununura mu vyumviro n'abantu rero bafise ingene abone ibintu batabishimye barabishikiriza canke nkuko ubundi yabivuze bagahindura nagomba gusubira inyuma mugabo jewe guhindura madinisi vyubu kumburi ubu biranyaruka cyane kandi ni byinshi rwose ni kuri
biroroshye
udasanzwe barahindura amadini araza ari menshi birafise rero insiguro kuko amadini yaje kuva kera cyane yagiye kuraba ingene yagiye ariyo nkora none musi ingene avuka mugabo ahi Burundi ahi mu gisagara cy'Ubujumbura bumvise ko dufise amadini amajana atandatu cyumva yuko dufise nagamvuga ngo turatunze mugabo cyumva yuko atari ibintu bisanzwe na hantu hato cyane rwose amajana atandatu ni menshi rwose abahinga rero bagiye baravyiga barerekana yuko bwa mbere na mbere amadini ahinduka rwose ahantu hakunda kuba intambara kandi ukabona natwe nko muri Afrika intambara sinke icyo ni kimwe mu bindi ni ukuvuga yuko intambara n'abanyapolitiki basubira namwo ni abakiri bato cyangwa abantu bose baherezwa ibigwanisho abantu benshi baherezwa ibigwanisho bakagwana baje usanga rero intambara ziratwaye ibintu ziratwaye abantu bagasigara bakumva basigaye ari bonyene zaje usanga rero abantu bafise impengamiro yo kugira bifadikize abantu baserukira Imana kuko Imana mu mutima w'umuntu mu mutwe w'umuntu Imana igira neza Imana ni nyembabazi abayiserukira rero birumvikana yuko bategerezwa kuba kumera nk'isase rivuye ku cuma basa n'Imana naho rimwe mwe yabivuze bidakunda kumera ku mwana w'umuntu biramushikira cya kabiri ni ubukene turimo nabwo ego kuko ugiye kuri amadini menshi genda nawe niyaza ko nawe ushaka kuyibona abenshi abemerera akazi bazo basengera nk'akazi bazo basengera nk'umwana ataronka ikibondo baronke bamenye mu ishuri bazoronke amahera yo kuriha inzu z'abandi baronke ibyo bafungura
kugira batanga indemeshanyo
ego mugabo rimwe rimwe harusanga
cyane hari inyungu zabo abo baremesha baba bashaka gukura
ibyo oyo biza guhinduka bamaze kugerayo kuko kuvyo kuri ariho ivyo bemererwa bitabavye kuko barabihurirana bigahurirana na Imana kisho cyangwa sanga umuntu numunyakuri avuga ibintu atumwe n'Imana mugabo atari bakabire birabeshuzwa nibikurikira
ego reka duhe jambo uno ya yitwa ko yoba yaserukiye amwe muri ayo samasengera ari karavuka ariko numuvugishwa abita aba prophète muri migi gifaransa Christophe ndayiragije mwebwe ivyo mwebwe muvuga kwiki nkaba mwebwe mwatanguye ico gikorwa cyo kuvuga ijambo ry'Imana ni iki cyabasunikiye kwiyongera ku bandi basanzwe bahari basanzwe bakora ivyo bikorwa
ndabashibiye cyane gose kuri ico kibazo mumbajije kuko nande nibaza ko nande nashobora kuronka ico mvuga ko bivanye n'ukuntu naba narakuze mu ishengero kandi nkabona ihinduka mu ishengero bihereye muri jewe naje ubwanje no vuga ni ihinduka cyane cyane ry'uwo muvuduko ibintu biko biraza ihinduka gishengero ukuntu rikoreragenda ubu muri mesi hari umuvuduko mwinshi cyane rwose n'ivyo bari turiko kandi turiko turabona abo twita imiyabaga bagenda barazamura igikorwa kindi muri bo kandi bivanye n'ivyo Toyi Aloyse yavuze n'ivyo Padiri yavuze urashobora kubona yuko harimo ikintu kiriko kirabikorera kuko kuri ivyo bintu gukuravye muravye nka ukuntu umuntu agenda arahinduka bivanye n'ama source d'information canke ahakura
amakuru
yiwe isi irateye imbere cyane rwose hari ibyitwa WhatsApp hari ibyitwa Facebook hari ibyitwa nde ugasanga ari umuntu ariko arakurikira abo bantu kandi ugasanga yaraba yagereranya agashiraho itandukaniro agasanga padiri wiwe canke pastori wiwe hari ibintu atari kwaramuha bimuhagije akacabona ubundi nawe ibyo nyine ariko arumva hari uwundi muntu ari ahandi hantu yatanguye igikorwa ariko arabyigisha ko akacabona yuko ti wa wundi ari muri etaje ni mu Nyamerika sinzi ndibo mushikire acagenda kuri uwo muntu akemera kimuka aho yarari akaja kuri uwo muntu akamwumvirizaho nuko nawe nyene yamara kumva gucyo nyero ugasanga nabandi bari kubumviriza uwo muntu yimukiye ko bandi bari kubumviriza uwundi muntu nawe nyene kandi babonye uwundi muntu kandi aja akora ibintu by'ibitangaza nko padiri yavuze ati barasengera abagwaye barasengera abatavyara abashaka kazi bigasanga birashoboka birakoreka akacabona uwundi muntu ariko akorera ahandi hantu kandi urumva ko
bisigura
bitandukanye n'ibyo ndiye gukora wa wundi yagiye ko akusanga wa muntu asubiye kwimuka canke abonye tamu pastor ariko arabikora akaca tanguza igikorwa nawe akaca tsanga ryo biri muri benshi
ego bisigura yuko mutaba mugikeneye cane abo oye bari basanzwe aba makuru mu by'Imana kuko asanzwe ari mushaka kuyatora n'ahandi
navyo mvuze ko ari ku mugabo babandi babarongozi babuhama bakenewe cyane kigituma umwana w'umuntu yamarondera umuntu amuba hafi nk'umuvyeyi abumva atamu kubera ko babonye nko kuri izo ama informasyo cyangwa makuru akayakura ku bantu
bari
hijya cha kumbuga ukacusanga rero ashe yarondera umuntu ariko arakora nka wa wundi ari ngaha muri kino gihe
ari ku muvuduko nk'uwo yumva
bigatuma yimuka aja uhanure katusanga rero n'ivyo bintu biriko biraba mwishengera ubundiho yava ukarero bigatuma havuka amadini menshi
ego
iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye kwijwi rya Amerika ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
pati ivyo we ntangaruka bishobora kugira none kubo basanzwe babwira ubwo butumwa kuri abo bantu basanzwe bafise inyigisho bakwihijya no hino
jeho mbona kwizo ari ingaruka zizindi ngorane nshigikira yuko ukugirana kwa madini ari ingaruka azivyo navuze ubwa mbere ubu rero umbajije uti none ko guhindura
navyo ko bidafise ingaruka zindi zishobora kuvyara
ingaruka nambona mbi bwa mbere na mbere nuko abo bantu bumva bagwiza madini bose ntibera kuko no bangiye kwesha ko abantu bazana amadini mashasha bazokubwira ko bwa mbere na mbere umuntu wese yigenga ashobora kuja mu idini rya ryo ryose kenshi bakunda kuvuga yuko amadini manini manini ayatangwe kera za katolika poro protestante canke abamisulima atakwigenga kuri iyo abajenero bumvise ko agiye ahantu bigenga bisanzura birabashimisha cyane mugabo
ni kuvuga yuko bakwiriye ngira ngo gufashwa bakaronka ubwisanzure muri amasengero basanzwe bari mu ngira
ubwisanzure buri iyo mugenzi kuko twebwe jewe munekereza katolika no wambesha nuko ari yo ndi kumbure ubaza ngo niko ndayivugira kwera yo ndimwe na muntu numwe twiga tubaza tubuza gusohoka aragenda kandi yashatse kugaruka aragaruka yagarutse turamuha inyigisho kugira ngo zisubira ahubwo dusubire zimukomeze atsimbatare mugabo ivyo byose ni mu bwigenge nta muntu numwe mugabo uri mu muryango bavuze bati twitegurira amasakramentu n'uko uvuga ngo mbo ngojewe ngojenzo bigiru kunda yuonye. Oya, bada guteguru, umujango nuko, no muhira umovzei alafisi ingeni na lirabana. Kama shengiro, nanyana tegezo kukulikirana, nuku fashumunu, uko njene umujango bigenda, nuko wakorela kumitima, umujango na wakorela mubujo bginshi.
Arusha ati kujya gutanga ubwo butumwa ukwiwenye nashaka kuronka umwidegembya ariko akongera gataha murekereze yamukamwa.
Twebwe turabarungika ahubwo turabarungika yabo dukundiye bose kuva muri politique mu mashuri ahantu hose urazi kugenda ugasanga umukirisu ahagaze mu izina ry'Imana ariko arashinga intahe yanka igiturire yanka kurenganya abandi yanka kubesha bene uwo muntu natuvuga ijambo na rimwe abari karakora ubutumwa.
Ego umugisha to ya Loise yari yavuze ko yari yavuze ko ibyo bigisha byo bavyiza yuko bigiye mu ngiro ariko Patrick nawe yanavuze ati ibyo bintu birafise ingaruka birafise inkomoko yavyo ku bukene n'izindi ingaruka yavuze mwebwe yavuga
ibyo avuga nivyo ndabishyigikiye mugabo nagira ndafite icyimbiro nongera ko na jewe
yego
byo gwirira kumuvutugo udasanzwe byo madini bituma imico imigenzo n'amateka abantu bakiye ko bihungabana wanashaka n'umutekano cyacu n'umutekano ku mutima nabo nyene kandi ugahungabana urayuko
urahungabana cyangwa urakomera
urahungabana n'ukomera kera yuko amadini arafise intu zenoga nti uruharu dasanzwe kuko ivyo abantu yucubakira ko twita amateka twaye ngiyonge nderwa ko twita imigenzo n'imifato biba bagira bati bimurikirwa n'inyigisho bwo kwa abantu bagati inyigisho rero ikomoka ifitsitso itsitso rishika kure cyane gose bahita imana yo rero abavuga iyo mana abe babaye benshi cyane gose kumurengera ugasanga kandi n'amadini bavugiramo abaye menshi utuba yuko ayo mateka iyo myifata iyo migenzo iheza igatirigana ko bitera nugira ntibazo byinshi bazo byinshi umitima y'abantu no ninuze irahungabana n'umutekano wa umitima yawo kuko baraheza bagati none ukuri kuri he kuri hariya bikaba byicane gose hanyuma kandi hari n'igihe usanga muzaba bwa misi yose ingena abantu babayeho ugasanga kumbure aya madini hashitse igihe asubira namwe nayo nyene kandi maze gusubira namwe rero araheza gatuma nugira nti atera ibazo bidasanzwe umitima y'abantu icyo ni cyambe hari kindi kandi umuntu atokwibagira gihamaye cyane gose nuko aho bakorera usanga bakora ahantu hamwe mu kibano cy'abantu mu bantu abantu rero ugasanga hariho abemera aba nabandi atanakimwe babemera babakeneye nogira nti akanya ko kuruha kubaho kwimira ibindi mwabwo ugasanga aya madini menshi ariko bakwegera cyanke ariko avuza urwamo rwinshi ugasanga ariho ariko aravogera n'ubwa buzima bw'abantu rero mu buzima bwa misi yose
chaka batwara umwanya wo gukora utundi dukogwa
akatwara umwanya wo gukora utundi dukogwa anashaka kuko ari baza kumukunza bakadodura baje kwigishiki cyangwa bakavuza urwamo rurenge cyangwa urabona urane
izo reka niko biri ga Christophe
basi novuga neza ko ari ko biri mugabo gusaba hari bonekezamwo utunenge buri kintu cyose kibamwo akenshi kibamwo utunenge nkubwo nk'iryo kangura riko riraza ku muvuduko mwinshi wo ngamo Burundi urabona ko harabikinga mu kiza
emwe mu byita ikanguro
ikanguro
kuko ikintu
yego kuko urabona ko ico kintu kiza kikanguka tutari tumenyereye mu ba jeune twari tubimenyereye mu bantu babatama bakuze urumva yuko ni ikintu no kwita ikanguro mu ba jeune haraboneka mutunenge bitavanye yuko barongozi bavyo ari bo bafite amakosa ariko bishobora kuvana nuko bo bajeune bo nyene bafite amakosa burya muravye nk'ivyigwa vya psychologie umuntu ashobora kwitudia le comportement de l'âme canke inyifato y'umusha ukuntu meze burya mu jeune akiri mu myaka y'ubuyabayaga canke ico no kwita ni adolescence musanga akantu kano mwa kenshi kari muri we chaka jewe na jewe no bikora urumva naho rero nabo barongozi usanga bariko baratakaza ikiganza kico kubarongora abo bajeune naho rero no gani leta izana gukurikirana ivyo bikorwa biri ko biraba ariko mugabo rero suko bihagaze yuko ngo batere umuhagararo mu gihugu oya
barongereza gutera umutekano muke nkuko toya Louise kavuga muhinga
murongera ko mitima y'abantu ko bacaga ibyumviro byinshi barahungabana uko barasanzwe abone ibintu
nukubabuzi cyo bakora cyane kubera umwese uno musaje gutanga ubwo butumwa ejo hagacuwundi ejo hagasiba gacuwundi nivyo ari karavuga
rebe ikinga mukiza ariko abukuri bo barakomeza ahubwo umutekano kandi bagakomeza n'amahoro mu mitima y'abantu urumva umuntu ntiyo cafatira kwingwa ikanguro ngo niribi ariko ikanguro ya marigizi kwa biliko.
Pati mjiti kanguro na huko alikarabifuga uwari murabo bakiri bato.
Oh ya, ni wazeko we ashatse kuvuga iyo kangura ashaka guhindura mu kirundi rya jambo avuga ngo reveye mugabo twebwe ibyo oyi ntabiriho twebwe inyigisho ni ndera mutima inyigisho zikomeza kuko twese kuvuga ngo ibyo tugira uno munsi cyo twagira ejo
mugabo ikanguro niko ikanguro burya ni gikikiri kigerekana hamwe yo bari kavuga ibitari byo
sino ja kuvyo yavuze mugabo jewe ndibaza ko ikanguro ko ashaka kuvuga karuko guhaguruka no guhagurutsa abantu ibyo nibaza sinzi ko byashatse kuvuga
uwo muvuduko ahubwo ngira ngo uko haba
reka rero je ngaruke gato ko je kibaza ukore umwaka imbajije ngira ngo sinene nagitegerana neza ingaruka zijanye n'ibi bintu
ugukinga izo ingaruka mbizi shaka kuva kuri ivyo
yazivuze mushinga nahe Aloise ingaruka ntizibura ubwa mbere na mbere nuko tuca tuba muri bya bintu nkuko yabivuze abantu baguma bahindura nkuko twavuze amakuru ni menshi cyane ibintu bihinduka nibogana n'ingoga abantu bagashaka guhinduruka no musa senza aha ejo tuzagusenga hano umuntu we nuwo rero ntushaka no kumwizera ntushaka no kumwiziga n'ivyo muhaye ntuzikabizigama ikindi cya kabiri nuko baranahindwa kubera ntareme bahahamiye bya bindi twavuga barondera binyaruka byoroshe ubuzima buryoshe niki turi mu bihugu canka karere katabitanga bakavyemererwa mu madini bakaguma baza barakurikira ibyo oh ukasanga nabantu rero baguma bakurikirana ibintu byo hejuru kuko ibintu by'Imana idini mu bisanzwe icambere idini ritanga si usugutanga abana usuguha injya abantu ibyo urashaka kubigisha abantu bo nyine bakaze bakirimira bahagirane ego nivyo aboro abantu bamugaye abantu barwaye n'abantu b'ukwitwarariko mugabo abantu bakomeye nibigishwe imana ubagambira iteka ryabo cyo kwabana b'imana imana yabaremye ko baremwe bari kwisi kandi bazosubira kubana n'imana ubuzima budashira hama ngaha kwisi bahitware nk'abantu kandi mu byo bakora berekane ko ari abana b'imana ari abantu rero no munsi isi ari isi bashaka kugira ijuru nibyagena neza kwisi bizoba bikwiye bagafatira ku bintu biboneka idini ntiyateza kwerekana ibintu nk'ibyo oya urumva ugiye kuraba jene buno munsi upfa kugura gitari kimeze neza kivuga neza ukacuvugura n'ingoma ugaca uronka n'ahantu ugashira ku kitingi ucuvuza uzubona bari ko baraza urabona abantu ucubona ko abantu bari inderembe abantu be nabo rero neje ukabakaja mu mabanga y'igihugu canke mu no mu muryango uzosanga ari abantu bareremba hejuru ni babandi bahindura umugore nko kubahindura koti cyangwa ishati
noneho kugwiki kugira ngo habe gukinga
Christophe yivuze neza agize ati hari abajeje gutunganya no gutekanya ubuzima bw'abantu baheza bagatanga intumbero y'igikorwa icyo ari cyo cyose nico gikorwa cyo kwigisha ijambo ry'Imana canke niyo ngendo yo gutanguza amadini mashasha rero abajeje utunganya utekanya ubuzima bw'abantu nibo heze bagatanga intumero itomoye kugira ngo ibikorwa baronke ingene bakurikirana ntihagire uvogera ubundi cyanke ntihagire ingaruka mbi biheza ngo bigaruke ico ni cyambere ikindi cya kabiri nuko igihugu kibana yakigisha no gira nti imico n'imigenzo cyane ubakira ko bikomeye cyane gose nibaheze ngo barerembe batabatora nkuko patira yivuze
patiri bukene Jeremy murongoye ugwego rutunganya ubutumwa bw'abakristo babarayike n'ubwibutsa mana mu makaminuza y'Ibujumbura muri diocese nkuru ya Bujumbura turabakengurukiye ko mwitavye ubutumire
njo ndabakengurukiye cyane
ego umugisha Toyi Aloise msanzwe muri no muhinga mu mibereho imico n'imigenzo yo mu kibano cy'abantu namwe mbwe turabakengurukiye
cyane
turakengurukiye n'umuvugishwa Christophe Ndayiragije arongo ishira hamwe rukirisu li for Christ namwe mbwe turabakengurukiye ku mwitavyo butumire
ndabakengurukiye cyane ndashimira no ko mwanantumiye
twibutse abatwumviriza ko mwari ko mwumviriza ijwi rya Amerika aho twari ko turavuga ku bijanye n'igwirirana ry'abavugwa butumwa batagira amashengero bakukira hakaba n'abatazwi mu bushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu Diane Ndonse na inda kiremesheje ndabakengurukiye
Eka natwebwe Diane Ndonse to ukengurukire kuri ico kiganiro wadutunganirije hamwe n'abatumire mwari muri kumwe twongere dushimire kandi abari kora twumviriza baherereye mu mihingo ine yisi namwe bwe mwakenuye nshuti bakunzi bijuru rya Amerika wundi yakoze ni Facile Gebehu yegeranije ano majwi na engineer bari kumwe muhinga bw'ivyuma nanje Diane nahaze na tunganije ikiganiro iwanyu mu ntara cuno munsi nongera ndakibashikiriza ndabahe isango yejo nkaho twatanguriye muranirwe mu banyi no mu vyanyu saa 10 muze kuba hafi ya maradio yanyu kugira ngo mushobore gukurikira muri isanga saa 12 amakuru azobagezweho mu karere samoya ni minota 30 naho azobara makuru avugwa ku isi akona cane cane muri Afrika mugire umunsi mwiza mu banyi no mu vyanyu.